Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika mfitana na Press 88 bice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose FM 104 bice bitatu Ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwungira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu ntara ya Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi Riyobora. Kuri internet turi kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, nje basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanabagezaho mwirere mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Mu ntara ya Gitega mu Burundi, abarimu bahoze ari abayobozi b'amashuri bafite impungenge ko bazakurwa ku rutonde rw'abakozi ba leta kuko batakorewe ibarura nk'uko byagenze ku bandi barimu bose.
Ndabona inkuru nyinshi zivuga yuko birasanzwe neza azocaba kugenzwa uko cyagenze ba kontrole, hanyuma abatisasumishije bagacagarika imishahara yabo.
Uwo ni umwe mu barimu batabaruwe. Cyakora uyoboye urwego rw'uburezi muri komine Gitega arabahumuriza akavuga ko nta mpamvu zatuma batabarurwa kuko amabaruwa abaha akazi atazatinda kubageraho bakabona uko bakorerwa rusansoma.
Isana rimwe bafise bari ku kivi turabazi ko bariko barakora botekana niyoza yuko atangorane zizohaba.
Uwo ni Nepomuse Ndayavugwa ushinzwe uburezi n'inyigisho muri komine Gitega. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yakiriye Minisitiri w'Intebe wungirije hakaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ethiopia Demeke Mekonnen, asaba leta y'igihugu cye kuganira n'ubuyobozi bw'intara ya Tigre. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi wafashe icyemezo cyo kutazacunga amatora ataha muri Uganda kuko inama zatanzwe mbere zitigeze zubahirizwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ari mu ruzinduko i Paris mu Bufaransa. Mu biganiro agirana na Perezida Macron harimo ibibazo by'ubukungu n'iby'umutekano. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ntimuge kure ya radio yanyu. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yakiriye Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ethiopia Demeke Mekonnen, yasabye leta y'igihugu cye kuganira na Tigre. Iyi nkuru murayigezwaho na Thomas Kamirindi.
Perezida Museveni yakiriye Minisitiri Mekonnen mu mujyi wa Gulu mu majyaruguru ya Uganda. Nk'uko ibigo ntaramakuru bitandukanye bibyandika, ni mu rwego rwo kugerageza kuba umuhuza hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'iyi ntara ya Tigre. Ibi bigo ntaramakuru bivuga ko Tigre nayo yagombaga kohereza intumwa muri Uganda, ariko ko batazi niba zishobora guhura n'iza Ethiopia imbona nkubone. Perezida wa Uganda n'umwe mu bategetsi ba Afrika bafite impungenge ko intambara yo muri Tigre ishobora gukongeza Ethiopia yose n'akarere k'ihembe rya Afrika, nyuma yaho ingabo za Tigre zimariye kurasa muri leta ya Amhara, imwe mu zigize Ethiopia bituranye kandi na Tigre, no mu gihugu cya Eritrea nacyo gihana imbibi na Tigre. Imiryango y'ubutabazi n'iy'uburenganzira bwa muntu yemeza ko iyi intambara yo muri Tigre irimo yoreka imbaga kandi irimo yirukana n'abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi mu byabo. Umuyobozi wa Tigre Depression Gebremichael yasabye umuryango w'abibumbye n'Afrika yunze ubumwe kwamagana guverinoma ya Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed, yemeza ko ariyo yashoje intambara irimo kwangiza ibikorwa remezo nk'uko abyandika birimo uruganda rukora isukari n'urugomero rutanga amashanyarazi muri Tigre. Naho leta ya Abiy Ahmed iratangaza ko yigaruriye undi mujyi wo muri Tigre witwa Alamata, uri muri kilometero 120 ya Mekele, umurwa mukuru wa Tigre. Yemeza ko ingabo za Tigre zawusohotsemo zitwara n'abanyururu ibihumbi 10, leta ntabwo isobanura abaribo.
Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi ntuzacunga amatora muri Uganda mu mwaka utaha. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi ntuzohereza indorerezi mu itora rya perezida rizaba mu kwezi kwa mbere muri Uganda. Umutegetsi muri uwo muryango yabivuze uyu munsi kwa mbere nyuma y'uko hinubiwe ko inama zatanzwe n'indorerezi mu matora yabanje kugira ngo abe mu buryo butabogamye zitubahirijwe. Ku itariki ya 14 kwezi kwa mbere, perezida Yoweri Museveni w'imyaka 76 azahangana na Robert Kyagulanyi ukiri muto wamamaye mu muziki wa pop n'umunyamategeko uzwi cyane mu izina ry'ubuhanzi Bobby Wine, unabonwa nk'uzaba hafi cyane ya perezida uri ku butegetsi mu guhatanira intebe. Muri aya matora kandi abazatora bazanahitamo abadepite. Itsinda ry'indorerezi mu matora IOM ntabwo rizaba riri mu matora muri Uganda mu 2021. Ati Rio Pacifique ambasaderi w'ubumwe bw'Uburayi akaba n'umuyobozi w'intumwa muri Uganda yabibwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters mu ibaruwa yanditse. Yavuze ko hajya gufatwa icyemezo cyo kutohereza indorerezi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi warebye niba Uganda hari ibyo yagezeho yifashishije inama igihugu cyagiriwe n'intumwa z'uwo muryango mu matora yabanje. Uwo muryango wohereje abantu 94 gukurikira amatora aheruka kandi bamaze mu gihugu amezi agera kuri 3. Nkuko raporo y'uyu muryango wa 2018 ivuga, nta na kimwe mu byatanzweho inama n'indorerezi zoherejwe mu matora yo mu 2016 cyashyizwe mu bikorwa. Muri ibyo harimo amavugurura yo gutuma harushaho kuba ubwisanzure mu bashinzwe amatora, kudakoresha ingufu zirengeje urugero ku ruhande rw'igisirikare no kurushaho gukorera mu mucyo mu gihe cy'ibarura ry'amajwi. Umuvugizi wa guverinoma Ofwono Opondo n'umuvugizi wa perezida Museveni Don Wanyama ntibabonetse ngo bagire icyo babivugaho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ari mu ruzinduko i Paris. Mu biganiro agirana n'abategetsi b'u Bufaransa harimo ibibazo by'ubukungu n'iby'umutekano. Nanone Thomas Kamirindi.
N'ubwa mbere Mike Pompeo asuye Ubufaransa ku giti cye usibye ubundi yajyanyeyo na Perezida Trump. Yahageze kuwa gatandatu ahita atangaza kuri Twitter ati biranshimishije cyane gusura Ubufaransa, inshuti ya kera kurusha izindi nshuti zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubufaransa bwo bwatangaje ko bwemeye kumwakira ari we ubyisariye kandi bwabanje kubiganiraho n'ikipe ya Joe Biden watorewe kuzaba president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi ministre Pompeo araganira na mugenzi we w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian, nyuma yaho arakirwa na president Emmanuel Macron bombi mu muhezo. Nkuko itangazo rya Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribivuga, ibi biganiro biribanda ku mugambi President Trump wo kwihutisha gutahura ingabo za Amerika ziri muri Afghanistani no muri Iraq, kurwanya iterabwoba n'ejo hazaza ha OTAN, umuryango wa gisirikare w'ubutabarane hagati y'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja Atlantika. Paris ni intambwe ya mbere ya Ministre Pompeo mu rugendo rugomba gukomereza no muri Turikiya, Georgia na Israeli. Aha muri Israeli aho agomba kuzagirana inama na Ministre w'intebe Benjamin Netanyahu, bari kumwe na Ministre w'Ububanyi n'Amahanga wa Bahrain Abdulatif Al-Zayani. Pompeo azava muri Israeli akomereza urugendo rwe muri Emirati z'Abarabu Zunze Ubumwe. Iki gihugu n'icya Bahrain biherutse kunga umubano no kugirana amasezerano y'amahoro na Israeli. Pompeo azasura kandi na Qatar na Arabia Saudite mbere yo kugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Thomas Kamirindi, urakoze. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, hari aramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi andi turaza kuyabagezaho mu biganiro byacu iri imbere. Murumva rero Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika niyo agiye gukurikiraho duhereye mu Burundi. Mu ntara y'Igitega amakenga ni menshi mu barimu batakorewe rusansuma iheruka gukorerwa abakozi bose ba Leta. Abo bigisha bavuga ko babwiwe ko batarebwa n'iyo rusansuma kubera ko batarabona amabaruwa ya Minisiteri y'Uburezi abagenera aho bakorera. Abo bigisha n'abahoze ari abayobozi b'amashuri, abandi bahoze bakora mu matsinda yarashinzwe gutegura amatora, ubu akazi kabo kakaba kararangiye. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi, murayigezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Abarimu batakorewe rusansuma n'abahora ari abayobozi b'amashuri babogojwe muri ayo mabanga baca barungikwa kwigisha ku mashuri n'ubuyobozi bujejwe indero muri komine ya Gitega. Abandi bafise amakenga yo kubona batakorewe rusansuma n'abahora ari abakozi bo mu migwi y'amatora mu makomine no mu ntara. Uno munsi akazi kabo kakaba karaheze, abo nabo abenshi muri bo bakaba baciye basubizwa mirimo yo kwigisha bahora bakora. Umwe mu bahoze ari abayobozi uno munsi yarungiswe kwigisha avuga ko bababwiye ko batabagira rusansuma kubera ko batararonswa makete nyezina y'ubushikiranganje abemeza bo bakorera.
Nahinduriye imirimo nari mu direkiteri uvuye mu direkiteri casaba reexpectation hanyuma akagushira ahandi aho wigisha. Iyo sansuma icitamwo uca bumva rero ati none iyo sansuma nayo ko iyo sansuma ari ku kazi tube turi ku kazi ukwezi kubahetse ndiko ndigisha ngaha iyo kisasumisha Dirigiteri urabona ni wasansuma umushe de service ni wasansuma umugabo uravuga yarusitege kuri be muri desere aso chef amutwara avuga ati abo banza mu arindi naturalindi natwe ntituzi gushika rya kubera tutararonka makete aturunga ikiyo tuja gukora kucavuga ati banza muri indi.
Uwo mwigisha akavuga ko bafise amakenga ko bazohava badafatwa nk'abakozi ba leta kuko mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bavuze ko uwo batazosansuma azocava ku rutonde rw'abakozi ba leta.
Kandi turabona inkuru nyinshi zivuga yuko birasanzweze azocaba kugenzura ko byagenze ba kontrole hanyuma abatisasumishije bagaca bahagarika imishahara. Kuvuga rero twebwe ntibona tuhagara uno munsi cyane ejo tuzuba tubaye abantu mwisanga twe twari abakozi ba leta dufite matritire ntituri bashasha mbona igituma bavanga dusansu.
Nepomuseni Ndayavugwa umuyobozi w'indero muri komine ya Gitega imbere y'ibimenyeshamakuru bikorera mu ntara ya Gitega aremeza ko icyo kibazo bakizi gushika ku rugero rwo hejuru. Uwo muyobozi akavuga itegeko kutabasansuma ryavuye hejuru.
Yego nibyo ababigisha turabazi hari abahora arabayobozi mu mwaka w'ishuri warangiye mu uyu mwaka w'ishuri bakaba bahiruka gusibiriza abo o hari haho twari twiyumviriye tubona hari akazi turababwira ko bashobora kuza kuva bararindiriyeho kugira ngo ntibicare kandi hari abana b'igihugu bakeneye kwiga turazi ko bariko barakora ariko kuva igikorwa cya rusansuma gitanguye harabonetse icyo no kwita ko ari ntumbero twahawe n'ubuyobozi bw'indero mu ntara nabwo twizera ko bwari buyikuye mu buyobozi mu bushikiranganje. Iyo ntumbero yavuga yuko abo bantu batararonswa amaketi ko bobanza bakabangira kuba rusanse kugira ngo bazobe rusanse ayo makete yamaze gusohoka bayafise. Twarijejwe yuko amakete mwiyindwi azoba yashitse forema ikibazo cyabo kirazwi. Hariho n'iyindi migwi y'abantu itaraheza kuba rusanse na cyane cyane nk'abagwaye bari mu bitaro abo twashakwe kuzorindira ko bakira hanyuma bakaza ku kazi kugira ngo bashobore kuba rusanse n'abandi bakirindiriye sabo bahora arabayobozi gusa hariho abahora bakorera mu nzo za mw'iyo migwi jeje gutunganya amatora abo nyine bari mu mugwi wasabwe ko burabandigwa ko kuba rusanse botekana borema bakaguma ku kivi mw'iyi minsi ndazi yuko nk'uko twabyemerewe amakete yabo azosohoka.
Ku makenga abo bigisha bafise ko bazohava bakugwa ku rutonde rw'abakozi ba leta urongoye indero muri komine Gitega arabahumuriza akavuga ko ata mpamvu zotuma batasansumwa kuko amakete abarungika ku mirimo azote bakabashikira nabo bagaheza bagasansumwa.
Nkuko twabibwiwe nibyo utazoba rusanse yavuze yuko mu gitigiri cy'abakozi ba leta atazoba arimo ku kibazo cyabo kizwi nizera ko batazohava bavuga yuko rusansuma yarangiye batabaye rusansi kuko nta kosa na rimwe bafise bari ku kivi turabazi ko bariko barakora botekana nibaza yuko atangorane zizohava.
Nepomuseni Ndayavugwa asaba bigisha kutitwaza ayo makenga kugira ngo bakora akazi nabi ivyo haba bigira ingaruka mbi ku baregwa. Uwo muyobozi akamenyesha ko naho bakuwe mu mabanga bahoramwo bakira abakozi ba leta kandi bahembwa ku kwezi gutashe.
Mu kwezi guheze turazi yuko bazoguma bahembwe urumva rero nta kamaro kuko nubwo baba bagize amakenga boguma mu nzira baza barabaza ibyo ari byo ugasanga abana biriwe batize nk'iki gihe turimo twiruka n'umwanya ni byiza yuko uwariwe wese arindira ako kazi ko kanatsinda naha bayabaye de komisiyoni agumara umukozi wa leta abayakuwemo abayasubirizwa mu mabanga ariko umuyobozi agashirwaho aho ashobora kubandanya arangura iyo mirimo kugira ngo ashobore kuyirangura kuko ziguheze turazi yuko baguma bahembwa. Ntabwo twifuza yuko yoza kujya imitsi abandi kuko ubutakoze ntabakwiye no guhemba.
Abo bigisha batakorewe rusansuma basaba ko boronswa vuba amakete nyezina abarungika ku mirimo gutyo bakoregwe rusansuma babone gukora umuti muri munda.
Desire Tungimana urakoze. Tujeno neho muri Tanzania aho abana bitwa imyendaro badahabwa imfashanyo mu nkambi ya Nduta. Ni mu gihe ibyo bagenewe bihabwa umugabo aho guhabwa nyina w'umwana. Abarera abana bonyine baratakamba ngo iki kibazo kibonerwe umuti. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovin yagiye mu nkambi ya Nduta aganira na bamwe muri abo.
Aratona gaha mu nkambi ni benshi kandi n'abazo bari mu Burundi ni benshi. None kubera iki mukuye ko ingazi giye gujya mu kase kandi nyina hari. Kubera iki to uwo muntu ari uwo mwana akamurera. None basi je hari kintu cyane ya makenga. Ko yamusize kuri se umwana uhungutse uramutorera ibintu byo kunda. Mbe se bavuga yuko icyambe gikene wari fishimba. Ugacake nani tresifika na kandi agapapura go hakubita kugende kwa makazi. None wabibuze iherezo ryo birihe. Nifishi y'umwana ibuze wapimishije yeko kaje ko kutandagira ko ndazi kashira kuboneka iyo gutumishiriza ko niyo idakunda kuboneka ko kirashobora gusigara hehe kubitara se urya mwara buki muyinga ko kibintu byo kubyara buryo azi ningorane ko abantu babaye hari ababakera cyashitse turavana bivaye n'umugore wiwe cyambyana se uyu ava mu gisuru none bamaze kumushyira kurumba azohungukana ifomo y'abantu batandatu kuko afite umuryango wa batanu cyane nje mungukane umuryango wa bane kuko urumva umwana amaze kujya ku isi urumva azomuhungukana nayo tumaze kugera mu Burundi je nkahungukira mu yindi kaje ndi umunyamuyinga umwana azoshafashwa gute kifashanya izo yatwaye se kandi afise umugore urumva je nakenera gutora indya ati umwana ndamufashisha ndashe ndamufasha gute urya nimba se wari mu yinga basi nawe amaze kugenda kaje ayifite umugore wazavuga naha murezi ibintu bindaba ntako ndi bumufashe ya mahera ya wa mwana zo barose nifashanye ya wa mwana bizajya wa mugore wi wa mwana undi nje ndabanda muze je nyene si je nzo hanga ka byose nica kimwe n'undi ntacho bakoze icyo rero nicyo kibazo abantu benshi bafise none ko mwana tuje kuri se ejo bigashika nkataha mungu kanye umujyango basi nakuye mu Burundi je nakuye mu Burundi abana batatu na je wa kane basi nzo basubira nayo kuko sha wa twa ravanye ndabarere abana bo nzo bampungukanye kuko nkuye sino muhasanganuko abo nabo nzo bampungukanye se bahungukana ifomo umva ndashya ndabarera gute
maze gushika imbere bace baratwerekeze dutera tujya na rifise umwana nashika fotos maze kugenda baradufotoreye mugani tumaze kumara bace bavuga ati hari ahantu twari guca kugira tuse gucya turonka na nyamafomo y'abana ibyo bace bavuga ati ni dusubire mu kindi mica gihangare ca mbere turindire aho abandi barindiriye baduga ifomo y'abana kandi n'ubu niyo fise iyo mwana yari kenewe ntiyagiye twaserere nze guhera ryari hirya ejo tuvuga ati nibaduheze amafomo bari kwa abo bana n'ubu ntacyakuyemo n'ubu tumbere usanze ariho nkishika twagiye turakibaza avuga ati ntigikunda byarinze bidusimba ati nzo fomo ntaze turonka mpaka tuduze muri gipaca atahirye ntuzari zoherera mpaka jese nzi kibazo umwe nk'umwana ari hamwe bo cyamuduza ego ko yarageze mu mezi atanu n'inusu bo cyamuduza atariko bompitsonge ndabe nagomba nyene yuko iyo fomo notigironka iri ku mwana nico nagomba kugira nzoze ndajya hose ndetse ndatwara ifomo iri ku gitigiri gikwiye
nk'ikintu mbona nusaba nuko umaze umwana wamaze kumushyira kuri se bavuga ati ava ngaha kugira ngo umenye aho umwana uzomutwara byonyine gusa mu bw'imfashanyo y'umwana ukayironka kubuga yaje hari izo avuga ati umwana aho ndamufashije arafise se umwana n'umwanya nzomutwara kwa se naha mu bw'imfashanyo imaze gutora umugabo yifite ibindi mugore naho muzamugihurije kuko wa mwana undi azoguma abayeho nabi ahubwo biba byiza guhaye imfashanyo ya wa mwana nimba ari amahero ukavuga ati umwana ndamufashije uko nimba ari yarasi ukavuga ati je nyina w'umwana ndayikoresha uko nkuko nibana mu rugo umuntu yosaba icyo kwera akabona yuko umuryango ureze nk'uyundi erega ikintu umuntu yosaba nk'uyu ndamuhaye se afise uya ntarakwiza umwaka afise umwaka basi agacayego na mukase umwana zababayeho nabi kandi ntazababayeho neza kuko hamwe no gupfa zopfa ahubwo byuba byiza agateka akabana n'undi wagakurikiranye kuko abana zanywe barahohoterwa kuko benshi bazohasiga ubuzima bubi mu uwo mwanya cyangwa bamwe bagira iki bagire n'ingorane byaba byiza rero abana bagumye kuri nyina bakabaha n'imfashanyo mugabo akamenya ati abana turimo turakurikirana base wabo icyo nasaba ko ari n'icyo.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya turagezaho ibyaranze amateka ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa 11 nk'uyu munsi mu mateka habayeho kwa giteguriwe na Venuste Nshimiyimana.
Ekwitariki ya 18 Ugushyingo umwaka w'1860 hashize imyaka 160 abahinde ba mbere bageze muri Afrika y'Epfo bari 345 abagabo 197 abagore 89 n'abana 59 baje mu bwato bwitwa Truro bwari bukomotse mu mujyi witwa Madras usigaye witwa Chennai wahoze ari umurwa mukuru wa leta ya Tamil Nadu iri ikigobe cya Bengali mu majyepfo y'Ubuhinde bari bazamwe no gukora mu mirima y'ibisheke mu ntara ya Natal abazungu b'Abaholandi bajyaga gushaka abakozi mu Buhinde kubera ko abirabura bangaga kubakorera kubera ko benshi muri bo babaga bifitiye amasambu yabo yo guhinga abahinde bazanwaga gukora basinyaga kontaro y'imyaka 5 yarangira bagasubira iwabo ariko harabagumaga muri Afrika y'Epfo magingwa ya igihugu cya Afrika y'Epfo nicyo gituwe n'abahinde benshi cyangwa se bakomokaho muri Afurika yose ibarura ry'abaturage ryakozwe mu mwaka wa 2015 ryerekanye ko hari abagera kuri 1,300,000 biganje cyane mu mujyi wa Durban utuwe n'abaturage hafi 600,000 umwanditsi Zainab Priyadala uri mu gisekuru cya kane cy'abahinde baje gutura muri Afurika y'Epfo avuga ko kugeza mu myaka ya vuba abahinde bagipfunwe ryo kwemera ko bakomoka ku bacakara baje guca inshuro akomeza avuga ko batangiye kubyemera ku buryo basigaye bizihiza umunsi ubwato bwazanye abakurambere babo bwahagereye mu isi yose kuvuga abahinde b'Abanyafurika y'Epfo byibutsa Mahatma Gandhi wahamaze imyaka 21 kandi akahakura ubwizige n'imbaraga byatumye arangiza neza umurimo wo guharanira ubwigenge bw'Ubuhinde.
Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro byacu birakomeje. Ashize icyumweru ikibuga cy'indege mu Burundi gifungwe ku mugaragaro. Abayobozi bashinzwe ubuzima bakomeje gukangurira abantu kwitwararika bakubahiriza amategeko n'inama bagirwa hagamijwe kurwanya ikiza cya virusi ya corona. Mugenzi wacu Frederic Mundikije yaganiriye na Sylvain Nzeyimana, umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi, hamwe na Lionel Remesha wigisha muri kaminuza Alliant University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ufite uruhare mu gusangira amakuru n'abarundi ku rubuga rwa Facebook mu bijyanye no kwirinda ikiza cya virusi ya corona. Muganga Nzeyimana aratangira avuga ukuntu icyo kiza cyifashe mu Burundi muri iki gihe.
Burundi ikiza cya coronavirus kirahari ariko abagwaye basisikara batonte, icyo nicyo twoshima ko ibiharuro biri by'iburaya numva biteye ubwoba. Twebwe ni abagwaye gushika ubu bari mu bitaro kubera iyo ndwara. Hari abaza baratogwa ko bagwaye mugabo kenshi usanga ari abantu baje bavuye mu mahanga nk'ubu kibuga cy'indege cyuguruwe. Hariho n'amwe bamwe bahora baza bavuye mu mahanga baciye nko mu gihugu cy'Ubushinwa cya Tanzania kitari cyabugaye imbibe, nubwo batumye bagishyika yashobora gushika ugasanga mu nyuma basanze bagwaye. Ariko ngaha mu Burundi ibiharuro ni uko birashimishije kuko tubonye kuva kiza gitangura hamaze kwitaba Imana umwe gusa, hanyuma n'abagwara baguma bakira gushika ubu abagwaye si benshi rwose. Ibiharuro ndikonda ibiharuro by'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ni ibiharuro bihumuriza, ariko nk'uko bamwe bivuga akarandaho ka seisi yose na twebwe ntitwoshe hagati mu ryinyo tuzaguma tugase. Ariko gushika ubu ku byerekeye coronavirus mu Burundi biracyifashe neza.
Urashaka gucira ku mayange kuri ibyo biharuro bishikirizwa muri iki gihe?
Ibyo biharuro ndashobora kubabwira gushika ubu amakuru turonka atangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yerekana yuko abantu uno munsi bagwaye iyo ndwara bose hamwe ari abantu 62. Uno munsi abantu bagwaye n'abantu 62, abamaze kugwara bose muri rusange ni 612. Muri abo hamaze gukira 549. Ariko nk'uko ndababwiye abagwaye uno munsi ni 62 bonyine.
Ibyo ntibitegereye ibiza agatima umuntu yihweje ukuntu icyo kiza kiko kiri inkumbi ahandi hose ku isi. Nk'uko mwabivuze ikibanza cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura cyaruguruye muri indwi, arabakenga ko icyo kiza gishobora kwiyongera ko hazoba hari uruja n'uruza rw'abantu.
Bakenga ntiyobura ariko ingingo zarafashwe kugira ngo tuzitire tutaronegwa. Ni ukuvuga umuntu kugira ngo ashike i Bujumbura azobanza kuba afite igipimo cyerekana ko yapimye yavuye coronavirus igipimo kitarenza 72. Mashise rero yongere cyo muri isolement, donc aho dushyira abantu kugira ngo tubakingere turabone ko atakimenyetso bagaragaza iyindi minsi itatu no kuvuga amasaha mirongo irindwi n'abiri kandi yongera kimwe agishika yongera kimwe kandi aheza amasaha mirongo irindwi n'abiri hanyuma iyo yaroye baguma yamukurikirana abajijwe amagara y'abantu kugira ngo afite ikimenyetso icyo ari cyo cyose umuntu aheze amenye umuntu yinjiye ryari igihe yapimwe ryari rimeze bite none ubu nyahazi ageze bimeze gute ni ukuvuga ingingo zifatwa kugira ngo tuzitire tutaronerwa ariko ni uko tuwindira tukaraba ukungene ibyo wenda biragenda ariko gushyika ingingo zafashwe n'inzu hanyuma ubu abapolisi bajejwe imipaka icyo bita polisi de l'aire des frontières bariko baragirishwa imyimenyerezo bagirisha n'amaformasiyo kugira ngo babashe kutufata neza abo bantu abo mu gisata cy'amagara y'abantu nabo bariko baragirishwa bariko barigishwa kugira ngo bamenye kuraba ibimenyetso by'iyo ndwara bamenye no gukurikirana abantu bazoza bavuye hanze hariho n'urutonde rw'amahoteli bagize bazashikiramo ubu nta muntu azoshika wacashikira mu kibano cyangwa ugashika mu irabo nyine azabanza kujya mu ihoteli aho ari kumwe n'abaganga barabafata ibimenyetso afite hanyuma kandi bamupima zishika bakongera bakamupima asohotse muri iyo hoteli kugira ngo bamenye neza yuko atandwara yinjiranye
amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe ni uko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'abandi banye n'icyubahiro bari bamuherekeje mu rugendo bagize muri Guinea Equatoriale nabo nyine yashyitse yishyira mu kibanza cya wenyine iyo ngingo tanga ubuhe butumwa
ubutumwa bwa mbere jya nshobora gukuramo ni uko iyo ndwara atawe igira umutwe ni ukuvuga iyo ndwara naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara n'akarorero hari abakuru b'igihugu bo mu bihugu bya Buraya barwaye icyo kiza muri Amerika mu Bwongereza nanjye wa mbere yarwaye iyo ndwara muri Canada umushikiranganji wa mbere yarwaye iyo ndwara ubutumwa bwa mbere iyo ndwara ntabigera umutwe nawe umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara kugira kabiri ni akarorero keza atanze avuga ati nta n'umwe ari hejuru y'amategeko amategeko mpuza wakunga ariko arafatwa uno munsi mu kurwanya iyo ndwara yerekeye twese waba umukuru w'igihugu waba umunyagihugu asanzwe ukingira abandi niba wanduye iyo ndwara upimisha umenye ko uyirwaye hanyuma ukingira abandi ntiwanduze iyo ndwara ubwo ni bwo butumwa nabonye hanyuma kandi ikimenyetso cy'uko iyo ndwara bayihagurukiye mu Burundi
Professor Lionel Rebesha murabandanya igikorwa cyo gukangurira Abarundi cyane cyane ku nyandiko eka no ku makuru y'imvaho yereka icyo kiza mubandanya guha usangira n'Abarundi mukoresheje ikibanza cya Facebook uruhara igikomagize ishoro cyarakoze nihe mu Burundi twumvise ibyo biti ibintu bitigiri bito cyane rwose umuntu yihweje ukuntu icyo kiza cy'inganda ku isi hari ikintu mwibaza ko muba mwaratereye namwe mu zindi ngingo zifatwa n'abategetsi
egome icyo kibazo ni cyiza cyane kubera iyi ndwara yari yateye ya coronavirus COVID-19 ni indwara yari nshyashya kandi nta n'umwe azi ukungene ibandanya n'ubu abahinga baguma bayiga urumva muri icyo gihe twitwa ariko harazi yuko igihe yatangura bariko barigisha abantu bose ngaha muri Amerika no mu mihingo myinshi yo ku isi bariko baratanga impanuro z'ukungene abantu bo kwikingira aho rero niho twaciye tubanza gutangura kuraba ibyo bariko baravuga babivuga mu Cyongereza cyangwa mu zindi ndimi tukabihindura tukabigira mu Kirundi ku rubuga rwa Facebook kuko hariho abari kuri Facebook bashobora kuba batazi Icyongereza cyangwa Igifaransa neza ariko turavuga reka naho tugishyire mu Kirundi kugira turabe ko hoba hariho n'abandi twashikira igikuru ni ugufasha abantu kubahimbiriza abantu bamenye iyo ndwara kugene yandukira no kugene bo yikingira aho ibyo birafasha cyane kuko ngaha muri Amerika muri Center Disease of Control aba bagerageza kurwanya iyi ndwara ngaha muri Amerika eka baranafasha no muri Afurika no mu nyigisho batanga muri Afurika inyigisho za mbere zari kwikingira nizo babanje kwigisha hanyuma baranafasha ibihugu byinshi byo muri Afurika gutesta iyi ndwara gupima iyi ndwara urumva twebwe icyo twagira twarazi inyigisho ariko baratanga tugashaka kuzihimiriza kugira abantu benshi babimenye cyane abakiri bato nibo bakoresha mu buhinga kurukana mu bizi abo nabo kenshi ushobora kubashikira bakavyumva bakanyugwa ibyo birashobora gufasha kugabanya ukugendera ndagataje COVID-19 rije mu banyagihugu.
Inshuti z'ijwi ry'Amerika ni kuri ikiganiro dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimiye cyane mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho banyuriye hose mu ngo zabo n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma kuzageza ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.